iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Miriho nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mba ikaze mu makuru yacu. Kuri wa gatanu isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa. Uwo munsi ugeze abahungiye mu nkambi ya Nduta mu Tendeli na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa.
Ikibazo cy'ifungurwa kifashe nabi cyane, duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa. Twahora duhabwa amagarama 380 kira muntu, ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320.
Abo ni bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Hagataho ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'Abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yuko tujya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Edi. Muri Mali abakozi ba leta bashika ijana barahuriye ku murwa mukuru Bamako ejo ku munsi wa kane basaba irekurwa ry'abategetsi mu gihugu hagati bagizwe imbohe n'imigwi ntagondwa zishimikiye ku idini rya Kiisilamu. Inyuma y'indwi imwe umugiraneza mu Faransa hamwe n'abataliyano babiri bari baranyurujwe babohowe. Abo banyagihugu bari bafise inzandiko ziyamiriza irekurwa ry'abanyamahanga ariko bagasiga abenegihugu. Bafatanije n'umushikiranganji wa mbere bararungitse urwandiko rusaba irekurwa ry'abategetsi umunani banyurujwe kuva mu 2018. Umugiraneza w'umufaransa Sophie Petroni yarekuwe mu ndwi iheze inyuma yo kumara imyaka ine anyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa Mali. Leta fata kibanza i Bamako yararekuye imbohe amajana 2 kugira abo banyamahanga hamwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Mali Soumaila Cissé barekurwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni ejo kuwa kane ryavuze ko abanyororo barenga igihumbi barekuwe mu mabohero mu bice birimo intambara ku mpande zibiri zirwana muri Yemen. Ni hanahana ry'imbohe zingana kuri urwo rugero runini ribaye kuva izo ntambara zitangura mu 2015. Intumwa ya ONU muri Yemen Martin Griffiths yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko abona ko ariko araboneka icyizere muri Yemen. Asaba izo mpande zibiri hamwe n'indongozi zazo kubandanya muri iyo nzira yo kuzoshika ku masezerano y'amahoro. Abadiplomate ba ONU bavuze ko imbohe 1,081 n'imwe ahanini zigizwe n'abanyayemen ziriko zirarekurwa kandi zijyanwa mu mihana yazo. Abashingamateka muri Israeli baratoye barongera baremeza ejo kuwa kane itegeko ryemeza gusubirana imigenderanire hamwe n'ubucuti n'ibihugu bya Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe hamwe na Bahrain. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko ayo masezerano azotuma ibindi bihugu mu karere bigira igishika cyo gusinya ayandi masezerano nkayo na Israeli. Netanyahu yavuze ko Israeli yavuganye n'ikindi gihugu mu karere mu ntumbero yo kunagura imigenderanire ariko ntiyashimye kugaragaza izina ry'icyo gihugu. Abakandida babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cote d'Ivoire ejo kuwa kane basabye abanywanyi babo kuzoburizamwo amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa 31 uku kwezi kw'icumi. Wahoze ari umushiranganji wa mbere Pascal Affi N'Guessa yavuze ko amatora ariko arategurwa ataberekeye ko boyaburizamwo bisunze amategeko yose. Yari kumwe n'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu Henri Konan Bedier, ariko abo bakandida ntibavuze nimba bazova muri iryo higanwa. Aho ibikorwa by'imiyamamazo byatanguye kuri uyu wa kane, ayo matora ateye impungenge muri Cote d'Ivoire mu gihe perezida Alassane Ouattara ariko arondera manda igira gatatu, aho benshi bafise ubwoba ko bizohava bibyara imvururu z'ubwicanyi. Affi N'Guessa yasavye abanywanyi biwe kutagira uruhara mu gutanga amakarata yo kwiyandikisha kuzotora no kuja mu miyamamazo. Yabasavye kandi kuzibira icyo yise kudeta igamije guca mu matora Perezida Alassane Ouattara ariko arategura. Bose uko ari babiri baremeye gutunganya ikiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatanu. Abatalibani baremere inteko za Leta Zunze za Amerika kugabanya abicwa n'intambara muri Afghanistan inyuma y'ubwicanyi buhitiye bwatumye habyuka amakenga ku biganiro by'amahoro. Zalmay Khalilzad yafashije muri ayo masezerano n'abatalibani yo kuwa 29 ukwezi kwa kabiri avuga ko Abanyafghanistan bafa muri ibi bihe ari benshi. Khalilzad yavuze ko we na General Austin Miller komanda w'inteko za Amerika muri Afghanistan babonanye n'abatalibani akatari gake baganira ku gushyira mu ngiro ayo masezerano. Mu masezerano yo mu kwezi kwa kabiri abatalibani baremeye kutazongera guha icumbi intagondwa z'abanyamahanga batera Leta Zunze za Amerika. Abatalibani bemeye ariko nimba bazorangiza intambara na leta yemewe n'amakungu y'i Kabul. Ariko
arakoze Aloyce Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora gukurikira aya makuru mukoresheje urubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Uburundi buherutse kuburira ibihugu byawufatiye ibihano ko biramutse bidakuweho nabwo bushobora gufatira ibyo bihugu n'imiryango ibihano. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi mu kiganiro n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi. Amwe mu mashyirahamwe n'amashyaka avuga ko ari icyemezo cyiza kigaragaza ubwigenge bw'igihugu bwo kutavogerwa, ariko abandi bagasanga bisa nk'imikino kuko igihugu gitunzwe ahanini n'imfashanyo ziva muri ibyo bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza yadukoreye ubucukumbuzi kuri icyo kibazo.
Murwezo mushikanganje y'umigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu niho yabitangaza. Albert Shingiro yari yakoranyije abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Mu bintu nyamukuru yabibukije ni uko amashyirahamwe mpuzamakungu canke yegukira ibihugu baserukira ategerezwa kwisunga imigambi y'iterambere leta yashize imbere muzateganya kurangurira Abarundi. Yanamenyesheje nk'uko shebuja yabwiye izindi ndongozi z'isi mu bikorwa by'inama ya 75 by'ibihugu bigize abantu byabereye ku buhinga bwa none ko bitakiri ngombwa ko Burundi bugumizwa ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa n'akanama ka ONU romaho n'umutekano. Ariko kandi kabaye n'akaryo ko kubabwira atari umunwa ko Burundi bushobora gusubiza mu ndumane ibihugu byafatiye ibihano.
Nabwiye yuko Burundi mu gihe bihano byoguma bibandanya ko dushobora natwe nk'igihugu kiyemera kandi kigenga dushobora kubasubiza mu ndumane. Hari ibyo bita mu gifaransa reciprocité. Ibyo bihugu nabyo birafise imigambi ngaha bifisemwo inyungu kwa natwe mu gufatira natwe ibihano. Ntituzokwama mugane wa wawundi dukubitwa ikofe kwita tukadutegira indi hazoshigeho natwe dusubiza kutuguma dutegitama bakubita gusa.
Ibihugu n'ubatabizomye kuri utoki birazwi. Ni ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryafatiye ibihano Burundi kuva mu ntango z'ihumbi 2016 mu guhagarika imfashanyo byahora biha leta bikaba ubu bicisha mu mashyirahamwe n'imiryango bijejwe gufasha abanyagihugu. Uwo muryango ugizwe n'ibihugu 27 cyo kimana Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi byafatiye ibihano bamwe mu bategetsi bikekwa ko ibyaha byo guhohotera kiremwamuntu, guhungabanya demokarasi, ubwicanyi n'ibindi bari mu mushikanganji wa mbere yarengiyo Bunyoni na Jevende la Kobucha yamusimbuye mu kibanza cy'umushikanganje w'umutekano bakongera kwegurirwa icyambere rusangi n'intwaro yo hagati. Mbega none ibihugu hari inyungu zayifite mu Burundi zishobora gufatwa bugwati cyangwa zigafatirwa ibihano. Ibihugu bya Buraya bigize inyungu mu Burundi twohera ku Bufaransa. Ishyirahamwe Sogea Satome riducane mu kubaka ibikorwa remezo rya sosiyete y'Abafaransa Vinci, ariko naryo ubu nta masoko menshi rifise muri icyo gihugu cya Afurika y'Ubuseruko gishima gukorana n'amasosiyete y'Abashinwa kurusha. Hari kandi Uholande ufite imitahe ku bice 56% mu ishyirahamwe rihingura inzoga n'ibinyobwa bya Rudi, ibice bisigaye bikaba za leta ubwa nyuma hari ubu byubirige no budagi ifite kompanyi ndege SNL Airlines igirindo mu Burundi America cyo kumanya ibindi bihugu by'umujyango wa Buraya mu Burundi nta nyungu ziboneka bihafise yatanga amashyira hamwe yo gufasha mu bisata bitandukanye na cyane cyane mu bijyanye n'amagara y'abantu ubwa Gabriel Siri umukuru w'ishyira hamwe Ricome akaba anakurikiranira gufi imigendane y'u Burundi n'amakungu na cyane cyane mu bisata cy'ubutunzi leta y'icyo gihugu nta nguvu buryo n'ijunji ifise cyo gusubiza mu nkoko abayifatiye ibihano n'amategeko agenga imigendane yabiyemerera
biragoye rero ko u Burundi bushobora kuvuga gutyo tuzi neza yuko muri bije dukoresha buri mwaka hafi amamiliyaridi igihumbi n'amajana atanu y'amafaranga y'amarundi amahera twebwe turonka avuye mu matagisi no mu makori ako gushika gatoyi imiliyaridi igihumbi usanga akora gusa mu bijyanye no kubaho kwa leta kwa minsi yose ta mugambi n'umwe bashobora kurangura ariha imishahara n'aya amasoko bihera bo bashaka ariko kandi usanga hafi amamiliyaridi amajana ane yose atangwa nawe bava ngo leta y'Uburundi zofatira ibihano
ariko ya Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Coricom F asanga iby'Uburundi bwogera ko bitabuze nk'igihugu cigenga
igihugu naho kitoba cikwiye cyangwa gifite ibyo gisaba hanze gishobora nacyo gufata inyungu zacu ntiducikukiye Uburundi nabwo bafite ibyo bukenewe ko nacyo bituma rero tuvuga duti birashoboka ko nabwo ushobora gufata ibyo bihano kwifata cya mbere n'ibyo bihugu byawe turamubona ko umwe ngo ntawubyubahuka murazi ko Uburundi ari igihugu gifise icyo gihigwa ko n'ibyo bihugu twavuga ubutare n'ibitari bike tutadunagwa ngaha
reka nonye politiki bamwe babona ko iyo ngendo ya leta ije hageze kubwirinda agasuzuguro Burundi Aloyizo Banda witonde umukuru w'umugambi wa PDR hari murabo
hari ntwaro zashaka gukorana n'abanyamahanga mu gushaka kudandaza Burundi abo badukoronije ntibashaka kumva yuko twakorana nk'igihugu cigenga hari byo bishaka gushinyiza bihugu bitobita ariko rege ubyimaze kwigenga kigafata indongozi zacu ni ngombwa ko ibindi bihugu byose bimbe ko bingana mu butandukane bwacu
na urije nkengurutse mu nyamanga umukuru w'umugambi wa Iprona ni kwa bibona gusa yemeza ko bategetsi uhereye ku mukuru w'igihugu babwirizwa gufatira karorero uri rubirwa gasore yarondeye ukwikukira Burundi kugira ngo biyunge n'amakungu
bagasoseshwa rumuri murabona yuko imigendane yahagaze guhera mu 2015 yarabonye ko yavuye kuko u Burundi bamwe bavuga bati ubwigenge bw'igihugu ntibutosekana kuri w'igihugu atari igihugu no munsi akafatiraho rwagasare yavuze bitwubahane dufashanye umugabo atawugendera ku wundi
rusidarongo yo rikoma ahanura ko kwihutirwa bikorwa by'uko igihugu mu bukene aho kumenyana n'amakungu umwe bwa buraya bwahagaze imigendane na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga gate hakazi na muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru ya Amerika ya Ronse nuko kwa 19 ukwezi hatekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika byobanwaho eroje muri kaneza ijwi rya Amerika
muri Uganda amashuri amwe namwe yongeye gufungura yose yaramaze amezi arindwi afunzwe kubera icyorezo cya virus ya corona umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aratugezaho inkuru irambuye
kongera gufungura amashuri bikurikije ubushishozi bwinshi inyigisho hamwe no gushyiraho amabwiriza akomeye azakurikizwa kugira ngo abanyeshuri batangiye uno munsi barindwe icyorezo cya COVID-19 Ibi byose byakozwe habayeho gufatanya hagati y'ibigo bya leta bitandukanye birimo Ministeri y'Uburezi ishinzwe amagara y'abantu ishinzwe umutekano ababyeyi kimwe n'abarimu twavuganye n'umwe mu bakuru b'amashuri bwana Nkunda Hatega Emmanuel ukuri ishuri rya Reed Primary School mu mujyi wa Gisoro mu burengerazuba bw'igihugu atubwira ko mu myiteguro bakoze hari harimo gukorera ibipimo by'ubuzima abarimu n'abandi bakozi bo ku ishuri bose mu rwego rwo kurinda abanyeshuri
already twabonye certificate ya government iri kutwemerera twabanyujije mu by'ubuzima twabajanye for medical checkup bara basuzumye basanga nta COVID-19 bafite so twiteguye kwirinda iki cyorezo kandi tukakirinda n'abana baje kugira ngo bakomezemo amasomo yabo ya P7
si ibyo gusa ahubwo ku ishuri hashizweho n'izindi ngamba zo kwirinda iki cyorezo ku bantu bose bazarigana nk'ababyeyi babo banyeshuri
wero icya mbere ikigo cyacu gifite uruzitiro dufite gate imwe yo binjira abantu binjiriramo bagasohokeramo iyo winjiye rero aho ngaho ku gate ikintu cya mbere kibanza gukora utari wageza n'ikirenge mu compound yacu ubanza wakaraba intoki zawe n'isabune cyangwa se n'amazi cyangwa na sanitizer icya kabiri haba hari umuntu kugeta ngaho agafata temperature yawe wo basanze afite 37 kwiyongerayo uwo ngo no guhamagara ba district task force ufite yo hasi uwo turakomezanya nawe rero turebe ngo uwo muntu yambaye mask neza tukabagira inama yuko batagomba kugira ukuntu baramukanya bafatanye mu ntoki nta guhoberana hanyuma no kuvugana uwo avugana nawe wari wese mu ishuri agomba kuvugana nawe hariho mita nk'ebyiri hagati yabo bombi so nabana kandi nuko nguko nabo ibyo turimo kubibatoza
abanyeshuri nabo amaze gutozwa uko bakwiye kwirinda leta nayo yagiye buri munyeshuri dupfukamunwa dutatu two gukoresha ari ku ishuri kandi aya mabwiriza yose agomba gukurikizwa mu bigo by'amashuri bisaga 60,000 mu gihugu cyose
nitwa Nkurunziza Jordan nigira Ikaragu Primary School corona no kwirinda uwambaye mask na no gukaraba amazi n'isabuni cyangwa se gukoresha sanitizer nyine hariyo ubaketi urimo amazi uko ugiye gato zaguma turakarira aho tugeze ku shuri
nje mbabazi Fiona ugera ku Senes Primary School ukaba niteguye kujya ku shuri mfite na mask hamwe na za sanitizers etatu
Ngirunsanga Pascal numwe mu babyeyi bajanye abana babo ku ishuri uno munsi ariko aracyafite impungenge ku kuntu aba bana bazarindwa iki cyorezo cya corona
yewe burwayi bwa covid bwe bugikomeje buruguma buri yongera buri munsi buri munsi so ubwo nk'ababyeyi dufite wale gutekereza abana bacu bo barabasefu bate kwe ntaho twabyizera neza uretse kugira mu ishuri umuntu akabaza buri niba hari uburinzi buhagije gora sefu nkuko twe nabo mu rugo
nyamara umubare munini w'abanyeshuri ntabwo wemerewe gusubira ku ishuri ukurikije leta hemerewe abari bari kwiga mu mwaka wa nyuma wo kurangiza urwego rw'amashuri bari barimo nk'abategereje gukora ibizamini byo kuva mu mashuri abanza kuja mu yisumbuyeho no kuva mu yisumbuyeho kuja muri za kaminuza ukurikije ministre ushinzwe iby'uburezi Janet Museveni ibi leta yabikoze kugira ngo amashuri abemo umubare mukeya hanyuma abanyeshuri n'abarimu bahana umwanya ukwiye hagati yabo wo kwirinda kwanduranya icyorezo Ignatius Sibahizi Ijwi rya Amerika Uganda
Ikibazo cy'ibiyobyabwenge no kwifata nabi biri mu bibangamiye urubyiruko rw'abarundi rwahungiye mu turere twa Muhanga na Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda abakobwa batwara inda zitifujwe abahungu nabo bakishora mu biyobyabwenge nk'urumogi n'ibindi abahagarariye impunzi z'abarundi muri utwo turere hamwe n'amashyirahamwe yita ku burezi bw'abana bavuga ko icyo kibazo kibahangayikishije ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
gutwara inda utavuga ngo ofiso zo gufasha kurera umwana ni ikintu kibabaje cyane kandi kigoye
uwo mwigeme n'umwe mu rwaruka rw'abarundi bahungiye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda weco kimwe n'abagenzi we batarashikana imyaka 18 baba mu karere ka Huye muri iyo ntara nyene babona ko ubuhumbo bubabangamiye
icyo gihe cyo biyandarika cyane kuko ubushaka ko umwana abe gute genda baho gute Ndiho cyane cyane. Je ndifashe telefone umuhungu udashaka amahera ibiki. Nuzo yampa rimwe kabiri ngo nanje ngendere ngaho. Oya, ugomba kuzokwishura kandi nta wundi buryo nzokwishuramo. Kandi yo ndana handi ofisi y'ijana.
Kasanga kene ikintu nka kiriya ntiyakibonye. Ashaka kubaho nka runaka ntivyashobotse. Agacagwa mu bishuko bigatuma ahura n'ibyo bibazo by'ubwo buhumbu agatwaza nda zitemewe. Ibazo byo kunwa urumogi abajene banwa ibiyayura mutwe ngaha n'ibiyoga ni benshi cyane ni benshi kandi biratwonera ubuzima.
Kugira ngo twari nditifujwe kenshi abantu b'abakene kwihangana ubuzima ko bumeze ko twari tubaye mu rundi siko tubayeho ubu
bemeza ko izo ngeso mbi zibatwara kubera kubura icyo bakora bakavuga ko igihe cyo kurwanya ikiza cy'umugera wa COVID-19 bamazemo amezi indwi bataja ku ishuri casongereye isibe mu kongereza igitigiri c'abakobwa batwaye inda zitifujwe n'abahungu banywa ibyeyura mutwe
ikintu gituma tuja muri ubwo buhumbu cyangwa muri ibyo bintu bitagira akamaro ni kubera kubura occupation kwiga twicaye muhira kandi iyo wicaye umwanya munini wimvira ibibi negative gusa
nimba uri impunzi menya ko ubwa mbere ufite ibibazo niho uja gushyira ngo ibindi bibazo rero bica bigorana cyane
ukuntu ndabona twabigwanya nibaza yuko hanini kubera abajene baja muri ibi bintu by'ubuhumbu kubera bari inoccupe hama bafise ibibazo byinshi bagashaka gomba kubikemura bitwaye mwayo mayoga mwayo madroge abakobwa bagashaka kubona ibintu bataruhiye kwera tari ukipe badakora cyangwa bakabatera mada icyo mbona rero cyokogwa no kugira ngo nukubo kipa bakaba ama activity menshi abajene bakora bagakreya ahantu bahurira bakaguma babona inyigisho
kanyugwa na dukya dufise ntuje gushaka byinshi oya ntuje gushaka byinshi tuzokuyandarika
umwe mu bavyeyi barereye muri utwo turere ahantu urwo rwaruka rw'abarundi kwihangana mu buzima butoroce barimwo kugira ngo bazosubire mu gihugu cabo bakiri bazima
bakagerageza kwiyakira uko bari kose abavyeyi natwe twobaba hafi ntitubarye umutima abana babigemye tukabiyegereza tukabaganiriza kugira ngo birinde gutwara inda batifuje n'abahungu nyene harabo bihora bishikira bakanabafunga bakamenya ko igihugu cacu catwibarutse kidukeneye
komite serikire impunzi ivuga ko yahagurukiye ico kibazo Etienne Nibaruta atwara impunzi z'abarundi imuhanga atewe amakenga n'ibitegire vy'umurengera vy'abakobwa b'impunzi z'abarundi batwara inda zitifujwe hamwe n'abahungu bafungwa kubera kunywa ibyayura mutwe
jewe kenshi birakunda gushika basanga muri polisi barampamagaye ko ariho abana b'abarundi bafunzwe njya kubaza kandi abana bazira kunywa ibiyaro mutwe basanga kugenda kugira tugire ama intervention kugira ngo abana se bari kugwe turi mu bibazo gihe cyose bikeneye ko ababyeyi baba hafi y'abana babo abana baje mu buhumbu butandukanye arahungu bagenda gufata ibiyaro mutwe bakobwa bagenda n'abandi ingaruka mbi basanga abana batwaye inda batifuza
ishami ryigenga ryitwa FMV Forum pour la mémoire vigilante korera cyane cyane mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda rimaze igihe ritunganya inyigisho zo kugwanya mabi aturuka ku buhumbu n'izindi ngeso mbi muri utwo turere nk'uko Gahimbare Reverier icegeye acutwa iryo shirahamwe yabibwijwe ya Amerika
n'inyigisho kugwaruka rw'impunzi cyane cyane dushimikiye kugukaburira ubwo gwaruka inyifato nziza ibereye umujene akwiye kubafise ni kibazo kimaze kugaragara twebwe nk'abagize umuryango twarakibonye nk'abantu tubabamwe tubegereye turabaza hirya no hino abarongoye komite ziserukira impunzi barabibonye baratwitura baradusaba ko twogira ico dukoze muri Huye barabidusavye kandi naho turagerageza
Intara y'amajepfo y'u Rwanda irimo impunzi z'abarundi hafi igihumbi mu kwishira hamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivyerekana abo bose baharugwa mu mpunzi ziba mu bisagara Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
kuri uyu wa gatanu isi yizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe ibiribwa uwo munsi ugeze abahungiye mu nkambi za Nduta Mutendeli na Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kubura ibiribwa izo mpunzi ziratakambira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM kuzitaho umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu gihugu cya Tanzania James Jovini yaganiriye na bamwe mu bahungiye mu nkambi ya Nduta
Ego turi mu ndwi yahariwe imfungurwa ku isi ariko nahindwe ishitse atariko ku mfungurwa si neza cyane kuko nko ku mfungurwa turonka cyane cyane nk'ubushaza n'ubufu nibwo twama tujya kirasiko urumva ngaho ntidufungura neza cyane niyo baduhinduriye bakaduha ibiharage babiduha kwezi kumwe ameza abiri aho biraheze bashaka bagarukananya ubushaza nibyo biharage iyo biduhinduriye hari igihe usanga dahiye ugasanga nimbaranga ntibishye
rero uwo munsi mukuru ushitse twebwe dufise amagogwa mbere tutovugano mbere dufise amakuba kubera ariko araraba indya ntaze dufise n'iki gihe nyene uwo munsi mukuru ushikiye indya zaramaze guhera badindya zikenye nkuvuga yuko badindya zindwi zibiri ngo tuzije uko zininutse abana baguma arabo kwangara inzara muhira usanga umugore n'umugabo bariko baracaca umugabo nawe ntari gusohoka inkambi ntari buje ku isoko ntari buje nyuma y'inkambi gukorera no muri aba Tanzania ngo turonke ibyo turya usanga n'imibano mibi mu rugo usanga zima yiyongera abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda bamwe ntituzi niyo baba baragiye mbere ugasanga nyene umujyana mu rugo uguma ari uko nyene usanga atamahoro mu rugo dufise
ikibazo cy'ifungurwa kifashe nabi cyane duhereye ku rugero rw'ibifungurwa twahora duhabwa amagarama 380 kiramuntu ariko dusigaye duhabwa igarama majana tatu na mirongo ibiri ni ukuvuga unja zaragabanutse rwose kandi binasubiye turonka indya zitameze neza kuko nka twebwe impunzi twese hamwe aho turi hose dufate nko muri Tanzania twebwe duhabwa indya zimeze nabi zidasha nk'ibiharage eka no kuba indya zikeya twasaba rero nkamwe mudushikira imbere mutubaritse natwe turonke indya zimeze neza nk'abandi na ndetse n'indya ziyongera
baduhaye imfungurwa zitameze neza baratugabanuje indya ifuma barayigabanuje kweri kandi ndi mu muryango w'abantu batanu ubu rero izo fuma yaraheze ibiharage ntavyo umuntu ateka kandi umuntu agiye gusenya aragirira ingorane mu ipoli kandi umuntu akacabura icafata umunyu waraheze amavuta makenya gose hamwe tubura icepfo ca ruguru ahubwo boturabira ukungene botwongerereza indya bakatwongera n'umunyu kira kintu cyose kuko ubu abana ndabura n'ikintu nubagaburira hamwe mbura icepfo ca ruguru
hano mu nkambi benshi twamugaye kubera ifuriza ryaraboze mbere rimwe n'ibinyo ucumbye gutye aho n'abadahwa amaraso kubera ubwo bugari babariye ugaca bwonona mu kishita wawe dukurikira naco hari ibiharage batuzanira ngaha bazitamene ngo ni magadesi none magadesi hari imbuto yitwa magadesi ni kubera ibiharage biza umenga byumishijwe n'umuyagankuba utetse bigomba bivuga kuko nyene ntibishya mu bintu bisanzwe kweri ubwo turashima cyane ko umunsi mukuru bayeho ariko mwebwe kujyanye n'imfungurwa mugenda mudushikira imbere baturabire ibirirwa bitonze bizaduteriza ngorane
itandukaniro ryo mu gihugu nino ririho cyane cyane rwose kuko mu gihugu twarafungura imyimbati ibiraya ibitoki umuceri tukaza turakabukanyuko utwushaka uwo munsi nitwo wajya ariko ino n'ubugari kwenda mbere nta n'ivyo kuruhuka nturonka ati ingino ushatsi no mu nkambi ntuvuga ati reka nkuranyiki kuko nta buryo kereke nico cyo gufungura nabi ubu indya zaragabanijwe ibiro 12 mu kwezi n'inusu ibyo ntivyoroshe sinumva rero ukuntu twoca dufungura neza baduhanizo ya zintica ntikizuko
kufungurwa zo twafungura mu Burundi isano nta ririho kuko mu Burundi twaje ibintu byo gutameranje no kuvuga amateke ibitoki ibiharage bishya bwatari nk'ibyo bitango ni magedetsi hanyuma tudagara amavuta yayo yabayeho n'umuceri ego si ndumva mbisha mu ijambo nyamako jewe n'umuntu wo murimye ariko turaje ifungurwa zaha ninja imwe nyene tuguma ko gusa nta guhindura
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 16 y'ukwa 10 nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu Venus Tshimiyimana
ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1978 abakardinali bateraniye i Roma batora papa mushya utari umutaliyani bwari ubwa mbere bibaye mu myaka 400 hatowe uwararikiye episkopi wa diocese ya Krakowi mu gihugu cya Polonye cardinal Karol Joseph Wojtyla ntabwo bigeze atekereza ko ashobora gusimbura papa Yohani Paulo mbere wari umaze ukwezi yitabye Imana amaze gusa iminsi 33 wagizwe umushumba wa Kiliziya Gatolika ntabwo yarazwi cyane hanze ya Polonye nyuma y'iminsi ibiri ku nshuro ya 8 batora 2/3 by'abatoraga bemeje ko ari arikiyepisikopi wa Krakowi ariwe utowe maze bimenyeshwa abakristo hakoreshejwe umwotsi w'umweru nk'uko bisanzwe bigenda papa mushya afashe izina rya papa Yohani Paulo wa kabiri niwe papa wari utowe afite imyaka mike muri icyo kinyejana kuko yari afite imyaka 58 muri uwo mugoroba umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika yiyeretse abakristu bagera ku 200 bari bagandagaje ku mbuga yitiriwe mutagatifu Petero Maje atanga umugisha we wa mbere mu ijambo yavuze wumvagamo ikiniga cy'ibyishimo yavuze ko yabanje gutinya kwemera uwo mwanya ariko kubera kubaha Imana yarabyemeye yitabye Imana ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane muri 2025 afite imyaka 85 nyuma y'imyaka 9 kuri 27 z'ukwezi kwa kane muri 2014 agirwa umutagatifu.
Shuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire Mukubili Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi. Kuri mikro mari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.